Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nuwo mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga uno munsi muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Ikaze rero neza mwese mushikiriza ibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe tubibutse Facebook yacu aho mushobora gutanga nimero zanyu mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Adresse yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA kuri Facebook. Uno munsi turaganira ku buzima bw'amagara y'abantu, muri make turaganira ku miti kama. Imiti kama benshi bavuga ko ivura neza, ariko bamwe bakabona yuko hashobora kuba harimo utunenge muri yo. Nivyo tuza kuganira. Ikaze neza mwese mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika nkuko muvyumvise tugiye mu mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Ibice 40% by'imiti ikoregwa mu mahinguriro akomeye ku isi ikoresha ibiterwa kama, harimwo imiti ivura ububabare bwo mu mubiri nka aspirine, artemisine n'iyindi nkuko bimenyeshwa n'ikigo mpuzamakungu OMS kijejwe amagara y'abantu ku isi. Iryo shirahamwe riragereranya kandi ko ibice 88% by'ibihugu ku isi bikoresha ubuvuzi kama nk'ibitegwa, inshinge, ubuhinga bwo kuruhura no kugorora imitsi n'umubiri, bimwe bita yoga n'ibindi. Mu Burundi ishirahamwe RNATB, Réseau National des Tradipacticiens du Burundi, vyibutsa ko kuva na kera kuri basogokuruza imiti y'abanyamahanga itaraza, Abarundi bamye bivurisha imiti kama kandi bagakira neza. Yamara nubwo vyamye uko, hari abagereranya ubwo buvuzi bw'imiti kama n'abakoresha n'abakora nk'abapfumu barumenyi n'abandi. Rero ibyo ugasanga biba kubera bamaze guhendwa n'ubwo buryo bw'ubuvuzi. Uno munsi turaganira rero n'iryo shirahamwe Réseau National des Tradipacticiens du Burundi. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Ndayizeye Salomon, umuvuzi kama akongera akaba yikorera utwiwe, mu entrepreneur yigiye ubu buhinga bwo kuvura muri Eden Memory Research Center mu gihugu cy'u Rwanda. Ishirahamwe ryiwe rikorera mu ntara zitandukanye, mu Cibitoki, Gitega, Mwaro na Bururi kuva mu mwaka wa 2014. Aratubwira byinshi kuri iri shirahamwe ryabo. Reka twakire umutumire uno munsi. Ikaze neza mushingandahe Ndizeye.
Ego nanje ndabaramukije.
Muraho murakomeye.
Turashimira Imana.
Ego murakoze gufata kanya kuko tuganiriza ku bijanye n'imiti kama. Tumaze igihe kitari gito tubona abantu n'amaduka atandukanye agurisha imiti kama, n'amashirahamwe washaka akoresha iyi miti kama mu kuvura abantu avuga yuko avura neza, harimo n'igiwanyu kandi ko ari imiti yakoreshejwe kuva na kera. Ariko reka tubanze duhere ku ishirahamwe ryanyu ngene ryatanguye, n'uriwe nk'umuvuzi kama, mushinga ntahe Salomo ninde muri make.
Okay, murakoze ndabashimiye kandi nongera ndabaramutsa n'abatwumviriza. kwizina nkuko muhejeje kubyumva ni Ndize Salomo umuvuka ntara wo ngaha mu Cibitoke ca Rugombo mu gihugu cyo Burundi nkaba nsanzwe ndi umuvuzi kama nkaba uwikorera utwiwe mu Gifaransa bavuga ngo numu entrepreneur hanyuma nkuko mwabyumvise nkaba twagize amahugurwa canke formation mu gihugu kibanye cyo Rwanda muri ico gihe rero nkaba nashimye gukurikirana uyu mwoga w'ukuvuza imiti kama nkuko byahora bikogwa na basokuru ariko kandi ubu bikaba bishobora gukogwa mu buhinga bwa none nkuko tubibona mu bitabo canke mu buhinga bwatanzwe n'ivyemezo by'abashakashatsi hirya no hino nkuko mubyumvise rero ni Ndize Salomo muriko murayaga kuri mikoro murakoze
murakoze cyane amshinga ndahindize none ishira hamwe ryanyu rikora gute muradandaza imiti murayirimisha muri murayigisha bimeze gute mushira hamwe ryanyu
murakoze cyane ishira hamwe nkoreramwo mu kuvuza imiti kama ni ishira hamwe bita Health and Peace and Job Center ni kigo cy'amahoro n'umunezero mu bikorwa muze mu Kirundi hanyuma rikabari ishira hamwe rimwe mu mashira hamwe ahurikiye mu runani RNTD Réseau National des Associations de Tradis Praticiens du Burundi ico naco kikaba ari urunani ruhuza amashira hamwe yose mu Burundi avuza imiti ikama kandi ugururani rukaba rufise abarutwara ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara n'abaruserukira hirya no hino mu gihugu nuko rero ishira hamwe ryacu ryatanguye kuvuza imiti kama mu 2014 ariko vyaje kwemegwa neza mu 2017 niho twaze kuronka uruhusha rwo gukorera ku mugaragaro mu gihugu cyose hanyuma amategeko uko agenda araboneka twinjira mu runani neza na neza mu 2019 umwaka ushira 2020 niho twinjira mu runani RNTB nkuko bisanzwe rero turiko turakorera mu ntara zishika zine ntara ya Cibitoke intara ya Gitega intara ya Mwaro ni intara ya Bururi ego
none nako nari nabajije imiti murayirima mwebwe nyene muri aya mashira hamwe muhurikiyemo hama aya mashira hamwe ngana gute muri rusange
murakoze urunani mu bisanzwe senza kuruvuga ko birebire ariko urunani rugizwe n'amashira hamwe 18 murumva ko atari make kandi n'ubu ndiko ndabivuga harashobora kuba hari nayandi yiyongereye ko ariko ayo nayo narinzi neza ahurikiye mu runani hanyuma mvuze kwishira hamwe giwacu bwite dusanzwe turima iyo miti tukongera tukayihingura canke tukayitunganya imbere yuko tuyihereza kandi nkuko bisanzwe dusanze tubizi ko imiti yama iva mu bitegwa ntangamiti ikava mu byo twirimira dufungura canke se ibyo twokwita bifungurwa hanyuma imiti ikava mu gataka mbere hari niyiva mu bikoko urumva rero ntitwovuga ngo imiti yose turayirima uko hari niyo dukura mwisi tutarinze kuyirima ariko ikabanza guhingurwa imbere yuko abantu bayihereza ariko ico dukora muri programa yacu cyangwa se muri gahunda yacu twebwe turarima imiti tukongera tukayidandaza cyangwa se tukayitanga kubayihereza murakoze
ego utubwira imwe muri iyo miti iyariyo n'icivura
murakoze cyane ibiti mu bisanzwe ni byinshi kandi bivura indwara zitandukanye kandi si ubugusa ni kuva kera narindi byari bizwi ko ibiti bivura bisanzwe bihari nk'umubirizi turabizi ko kuva ku gisokuru umubirizi uvura indwara nyinshi nka za malaria abandi barayivuza bafite ibibazo byo kumeneka umutwe ariko kandi twebwe turakoresha nibindi byatsi bitandukanye no kuvuga ko dufashe nk'akarorero dufise imiti itandukanye dufise umuti twita antiseptic twebwe twahuhaye iryo zina kugira ngo tushobore kukoresha kuko uba urimwo bitandukanye si giterwa kimwe ni biterwa ntangamiti bitandukanye murabizi mu Kirundi baca umugani ngo imiti ikoranye iyo imaze guhuzwa canke ikavangwa itezo kugira izina rimwe koresha bafite ubugwayi bwa estoma canke se umushishito mu Kirundi hanyuma turagira n'iyindi miti isanzwe ifasha ku bugwayi bw'amasigo canke kubafise ibibazo by'amagufa atameze neza no kuvuga ko amagufa abuze calcium dushobora kumutegurira umuti uva mu biterwa ntangamiti bigwiriyemo calcium kugira ngo umuntu ashobore kwiyoboka kuri ayo magufa nabandi bafise ibibazo by'inzoka turabategurira imiti bamwe by'inzoka zo mu nda turabategurira imiti hanyuma bakaronka ubufasha ego sizo senshoboye kuvuga ariko izo ni zimwe mu ngwara dushobora gufasha mu miti dutanga
Murakoze cyane mushinga nta ndizeye Salomon turi kumwe ku murongo wa telefone ari mu ntara ya Cibitoki akaba ari umuvuzi kama turiko turaganira nawe adufashe kumva byinshi kuvyo abantu banshi badatahura kubijanye n'imiti kama akumbure ishobora kubafasha nabo nyene reka twumve ku murongo wa telefone abanywanyi bishu bya Amerika baratangiye guhamagara bafise ibibazo ivyumviro dufise Niyonzima Saif Almark amahoro neza
amahoro
urahora komeye
ndashimye Imana
ni byiza uherereye hega Niyonzima
niyo tuvugana ndi aho ita kujya amatafari mu Gihosha
ijambo ni kwawe
icyo navuga kujyanye n'imiti kama ego benshi barayikoresha kandi imwe irakora ariko ikibazo ubu turimo turagenda tugira ni uko bamwe bako barayikoresha mu kubesha bagafata ibyatsi byose babonye bakavuguta cyane cyane ubu hanindi byadukije bafate kubibazo abantu benshi bafise bigenda bigaragara mu ngo ngo bafate n'ibyatsi bakavuguta bagaca bashira abantu ngo birangeza ingufu y'abagabo nyine nk'ibyo hanatiye ko nka leta z'ibihugu zoshyiraho uburyo iyo miti isuzumwa igahabwa n'ibirango ko yoba yemewe n'amategeko kubera naho iyo miti itangwa nta usanga kenshi nta ntibamenya ngo umuntu ashobora gufata kuri dozizi wumva nyine ukoresha uwo ushoboye kuronka kenshi cyane intererano yanjye cyane cyane nawe atiye ko leta nyine iyo bishyiramo ingufu ikaba ihari ku icyo kizwi n'iki ishobora kuvura kandi ikaba yizewe
ego Niyonzima intererano yawe irahambaye reka twumve umushinga ntahe ndizeye ca bivuga ko umushinga ntahe gupima nk'ivyo nzi Niyonzima avuze biragoye gupima ubukare bw'umuti avuga ati ariyo nabo ari kumayira bapfa gutanga ibintu bavuguse umuntu yomenya neza gute ko umuti ukora cyangwa udakora cyangwa kukaze ku buryo buringanije gute yo bigenza gute
murakoze cyane nagira nshimire uyu mugenzi ahejeje guterera intererano nk'iyi ni igikorwa gikomeye kandi bibonekana ko leta y'u Burundi yamaze gufata mu minwe kuko ari igikorwa ngirakamaro kuko ugereranije naho twavuye naho turiko turaja biraboneka ko igikorwa kigeze kure kandi nk'umubyeyi wacu leta y'u Burundi yifatiye mu minwe iki gikorwa aho tubona ko hamaze kuboneka amategeko agenga ubuvuzi kama mu gihugu hakongera hakabaho urunani rutunganijwe mu buryo bwiza kandi rufise aho rukukira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ibyo biduha icizere ko nibyo bipimo bizobaho hanyuma tugaheza tugapimisha imiti yacu ariko kuri uru rugero ubu dukoresha uburyo bwatowe n'abandi bashakashatsi kugira ngo duheze dutore amadoze dukorera ko kugira kubera ko kenshi na kenshi usanga imiti dukoresha siyo tuvumbura ubunyene niyo duhanahana kuva kera narindi yari isanzwe ikoreshwa gutyo rero usanga umuntu yatanze umuti kuva kera yarerekanye nuko uwo muti ukoreshwa ariko nkuko abivuze byoba karusho mu gihe byo pimwa gashirwa ku rutonde rw'imiti rikiratangwa ariko yaciye ku bipimo biciye mu buhinga bwa none nkuko ibihe bigenda bihindagurika ego tumushimire cyane atanze intererano nziza ariko kandi leta iriko irabikora neza
uti rero hariho amabutike cyangwa amashira hamwe nkayo yuwanyu akwiye mu gihugu kubujyo ko buja aho muri bakamenya yuko mwabinonosoye neza mwabipimye neza bakayigura muri make
nizera ko ibi ibyo kuvuga gupima canke no vuga kucisha muri laboratoire ni gikogwa kibandanya kandi gifise aho gica kugira ngo gikogwe bizokogwa biciye muri leta nkuko muhejeje kuvyumva atanze intererano sigikogwa twebwe twokwishingira amalaboratoire y'iwacu canke ngo duheze twemeze imiti gusa icyo dushobora kwemeza nuko imiti ivura dufatiye ku bantu tuba twaravuye kandi tukabona ko imiti imeze neza hanyuma ikindi naco dushobora kuvuga ni uruhare rwacu mu guterera mu by'amagara y'abantu rurakenewe kugira ngo twongereze ibi biterwa ntanga miti hanyuma twongere dufashe mu kwerekana ubumenyi dukoresha tugiye hamwe byose bigaheza bikagenda neza ubushakashatsi bugashirwa hamwe hanyuma tugatora ikintu kizima murakoze
cyane tubandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi turafise Yves Bizimana uraho neza
yego meze neza cyane
kaze mu kiganiro muri sanga kibazo canke cyumviye
ndabakengurukiye kuva ngisoma ubutumwa nibaza ko mwashitse mu dutumiza kwitariki kiganiro nabaye mu bambere bavuga kuko nabaye interese cyane nahimbawe kuko ndumurundi akunda cyane imico na karanga z'igihugu ibyo rero nja gusanga ibizimiki kama ndabikunda ku rugero ntababwira nico gituma na hamagaye kandi ndabakenguruki
wakoze
ati maze guhimbari gushyikiganira no kuvuga aba bantu babatumire bari bakwiye kutubwira ndagifatiye ingaha mugabo akatubwira bati dukorera kumbure ndi mu bipfuza ko hogwizwa ndayita amasantre yoja hamwe agakora iby'imiti y'ikirundi kuko tutabeshanye hariho n'imiti y'ikizungu usanga idashoboye kukiza umuntu mugabo igikama yacu ugasanga yashoboye kuvura yashoboye gukiza umuntu rero kwamajyambere dushwara hakaza imiti y'ikizungu nibazana ntaryo ko niyo batwite y'ikizungu ko baba bayikoze muri ibi by'ikirundi by'iwacu bya kera kuva na kera numva rero no tera intege aba bantu bariko barakora batiziganya kugira ngo kumbure umurundi umunyafurika twumve ko dushoboye ubwa mbere kandi dutahure ko by'ukuri nubwo bariko bitwaza amadoze jewe nzi by'amadoze nja gusanga umenga niya bicabiza muri ya malaboratoire y'abazungu n'ibindi kugira ngo kungure nabo bagiremo ikibanza bashiremo ikiganza muri ibyo byiyumviro by'abaru ahubwo nagira nti bo nyine bokomeza gushakashaka nimba batanga urugero rw'umuti ukumbwa tukabikora ari kama koko ata laboratoire iriwe biracamo ngo bice mu byuma n'ibindi kukumva naho bizoba bitandukaniye n'imiti y'ikizungu
ego urakoze cyane none kamushinga nta ndize nkuko iva bivuze mwumva yuko ibyo by'amadozaje ibyo byo kugereranya ubukare bw'umuti ari icitwazo cyo kugira ngo bahagarike abantu nkamwe ko kumbure no kuva na kera aba kera bari bazi ingene baringaniza uko umuti ukora n'ubukare bwawo
wala hafi
ego tugakujambo
nagira mvuge kuri iki umu nywanya hejeje guhamagara ashikirije mu bitandwe kuba hashobora kubaho ubuhinga bwo gupima ntabwo bisobanura gutakaza akaranga k'ibyo tugiye gufungura. Reka ntange akarorero ku bantu bahingura imitobe kama iva mu biterwa bitandukanye. Kuba bashoboye gupima bakabona ko ibintu bimeze neza bidashobora kubangamira abagaba amagara y'abantu, ntabwo bishobora guhindura icyo cyahinguwe kugira ngo kireke kuba kama. Ahubwo ibyo twongeramwo muri cya kintu twahinguye nk'ama ingredients niko nabivuga, ibyo twongeramwo nibyo bishobora kwica cya kintu cyahinguwe. Ariko kandi nk'uko ahejeje kubivuga, hari n'ibyo bashobora kwiherezwa mu buryo kama bitarinze guca mu mahinguriro. Ariko kandi hari n'uburyo twohingura ibintu byacu bikaba byiza. Muri icyo gihe rero gupimisha, gucisha mu byuma byabigenewe, tukabona ko icyo twihereje aricyo. Nk'akarorero, nimba tuvuze ngo uyu muti wacu wa estoma uvura estoma, uvura umushishito, urimo fibre. Nakarorero ntanze fibre tukaba tuzi ko igiye gufasha muri estoma bimeze neza. Harakwiye icyuma cerekana ko iyo fibre koko yapimwe irimo, ariko icyo cyuma ntacyo kiza guhindura kuri wa muti kama wacu. Nibaza rero ko ari byo byokwirwa ko neza, ahubwo iyo miti kama ikagumana akaranga kayo mugabo yizewe. Murakoze
namwe. Reka tubandanye twakire n'uwundi. Niyitanga Simon. Amahoro neza Simon.
Amahoro namwe.
Murakomeye.
Ndakomeye namwe muraho.
Yego turashima.
Icyo ngengera ngo ni mbaze umutumirwa kugira ngo ambwire imiti gakondo n'ubundi na mbere hose yarakoraga n'iyi miti ya kizungu wenda itaraza. Ubu ngubu bo nk'abo ngabo baba bari bayirimo babakoramo ibyo bintu by'imiti ya gakondo, bo bakora iki kugira ngo bave ku rwego biriho nabo bigire ku rwego rwo hejuru ku buryo biboneka byoroshye? Usanga kubona umuganga wa gakondo biba bigoye, rimwe na rimwe ukabona abantu b'abatekamitwe biyitirira ibyo badakora rimwe na rimwe kubera ko kubona abo ngabo ba nyabo biba bigoye. Bo bakora iki kugira ngo iyo miti yabo igere ku rwego kuyibona byoroshye?
Ego duga ku ijambo mushinga ntaye ndizeye.
Murakoze cyane. Icyo navuga kuri iki kibazo ni kibazo cyiza cyane kandi gitanga icyizere ku muntu wese yumviriza iki kiganiro. Nagomba rero kumuremesha ndamubwira ati ubu ngubu ibintu biriko biraza, kuko mu ntumbero leta y'u Burundi iri kiratanga iriko irasaba ko abantu bava mu binywabi, niko no byita mu Kirundi, sinzi ko aza kuntahura neza, numvise ari uwo mu gihugu kibanyi. No kuvuga tuve ahantu mu kinyegero tuje ahabona. Mu kuja ahabona rero niho dushobora kwerekana ubumenyi bwacu n'ivyo dushoboye, n'abaturondera bakaturonka byoroshe. Akarorero notanga nuko abavuzi kama ubu mu Burundi bashobora gushinga amafarmasi traditionnel canke se y'imiti kama ahabona ku mabarabara, bakandika ko kandi bagashobora kwakira abantu berekanye ko bakwije ibyangombwa. Nico gituma twavuze ko hashizweho urunani rw'amashirahamwe avuza imiti kama mu Burundi. Ubu ndizera ko mu ntara zose z'igihugu ushobora gusangaho abavuzi kama kandi batagikorera mu kinyegero, bafise bari ahabona. Nibaza rero ko hazobandanya habaho kugira itunganya rimeze neza kugira ngo ubuvuzi kama bubandanye bwiturwa na benshi. Murakoze.
Murakoze cyane. Bakoze cyane. Hama kumbure tuje kuri ico kibazo nyine cerekeye bamwe bamabibaza bati kumbure namwe murakora nk'abapfumu. Abapfumu barakoresha nabo nyene imwe mu miti kama, havuga ko bakoresha ibintu ndimano. Wo sigurira gute intandukano kuri abo bafise ayo makenga yuko muba muri abapfumu kugira ngo nabo batahure ati mbe bitandukaniye he ko basa nabo nyene nk'abakoresha imiti kama?
Murakoze. Je ico nokivuga ko novuga ko biratandukanye cyane. Uretse ko hari ivyo nosigura n'ivyo ntoshobora gusigura, turabona ko abaganga bari uburyo butandukanye. Mvuze nk'akarorero notanga nk'akarorero hari habaganga b'imiti y'ikizungu abo bita mu gifaransa le médecin abo twakwita le médecin somatique ubuvuzi bw'imiti y'ikizungu, hanyuma hakabaho médecine traditionnelle abavuzi b'imiti kama, hanyuma hakabaho abakora ivyubuvuzi mugabo babikoreye mu mashengero abo twobita nk'aba evre missionnaire médical. Abo nico gikorwa civuga butumwa n'ubuvuzi baba bariko barakora, mugabo nabo ugasanga babikorera mu mashengero. Hari gihe babikora batarinze kwaka n'amafaranga abo bantu bakoresha ibintu biboneka, ariko ugiye kuraba abapfumu n'abarozi bakoresha ibintu bitaboneka. Nushobora no kubabaza ngo umutuvuza uri hehe, bakorera iyo mu bigo ugasanga bakora imiti yabo bakubwira ati turarasaga igitutu turaguruka turagira gute. Ibyo rero biratandukanye na bya bindi twariko turavuga bya babaganga bakora imiti mu bitegwa ntanga miti canke mu muri bya bindi bakura mu gataka canke muri bimwe bakura mu bikoko, hanyuma bagaheza bakabishira mu mafarumasi ukabibona. Abo bantu rero baratandukanye, nico gituma novuga ati hariho itandukaniro rinini, kuko bamwe imiti yabo bakoresha iraboneka abandi nabo bakoresha imiti itaboneka. Niko nobisigura ku bwanje, ngira ngo hariho nabandi bosigura ukundi. Murakoze.
Murakoze namwe, murakoze. Tubandanye ku murongo wa telefone, turafise witwa Dona. Dona naba ntavuze izina ryawe nabi, murantunga. Kaze neza. Reka kumbure twakire uwundi mvatari ku murongo. Reka twakire Idrissa Bakungu. Bakungu, turi kumwe?
Turi kumwe, yire neza.
Amahoro, amahoro.
Amahoro, amahoro. Nani ni kuri mu Rwanda.
Duzijwe ariko tukumve neza, wegere telefone yawe.
Yego, ni ukuvuga ngo mbaje gushimira umusinga mwatumiye ndamwibariza ibibazo tumaze dukeya. Ndamushaka kubaza ngo iyo miti nyine irayemewe na leta nyine, na leta nabo bavura abo bantu leta ibigendeye n'igihugu. Ni ukuvuga ngo ndashaka menye ngo iyo miti yaboneka cyangwa niba barayijyanye no mu bindi bihugu abantu bakabasha kuyikoresha. Hari ibihugu bimwe na bimwe nyine byane muri Afurika cyangwa i Burayi batajya bemera kuiyo miti gukoresha. Ujya namubaza ngo abaganga bemewe bariya ba leta abadokiteri bamwe tuzi baba bakurana gute ko abo badokiteri babatubwira ngo ya miti niba yemewe bahuza gute ako kazi ko bose gira kose iyo miti yose bivura igatanga nyine ubuzima bugira umuze. Babihuza gute n'iyo miti yo kwa muganga yose? Sinabonye ko ya miti yose yaba iyo miti bakora cyangwa iyo miti yo kwa muganga ibivura igakiza umuntu, babasha guhura bakabiganiraho cyangwa hari amashyirahamwe aba ahari yo gutanga iyo miti. Yego, batubwire badusobanurire niba iyo miti yabasha kuboneka ku Barundi bose cyangwa no ku bandi Banyafurika bose. Yaba iboneka, yaba yemewe, bahuza gute n'abandi Banyafurika kugira ngo ubwo bumenyi bubashe gusakara no mu bindi bihugu? Kubera Afurika yose nabonye ubuvuzi ni bumwe.
Urakoze cyane Idrissa, akaduhindukire ku mutumire. Mushinga nahe ndizeye ikibazo duhereye ku mbure ko cya leta ingene mukorana. Hari mu myaka yahera aho twavugana n'abayobozi batandukanye ba leta, ugasanga umengo abavuzi nka bamwebwe ntimukorana canke ntibanabazi canke ntibanabemera, kuko kumbure haba hariho amategeko agenga ubuvuzi ku rwego mpuzamakungu. Ariko twavuze mu ntango yuko na UNESCO na OMS hariho ubuvuzi nk'ubwo bw'iwanyu yemera kandi ishigikira, leta mukorana gute muri rusange baremera ubuvuzi n'ubuhinga mufise.
Murakoze cyane. Nshimire kandi Idrissa ku kibazo ahejeje kubaza. Ikibazo ciza ariko kandi no kwishura nahuranije mvuga ati leta iravyemera. Kuko iyo itavyemera ntihari kujaho itegeko rigenga ubuvuzi kama canke ngo bishigwe no muri ministeri ya sante. Ico ni ca mbere cemera ko cemeza ko leta ivyemera kandi ibishigikiye. Ikigira kabiri, buri mwaka turahimbaza umunsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama itariki imwe y'ukwezi k'umunani muri Afrika. No kuvuga ko rero nimba Uburundi bwifatanya na Afrika guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama, Idrissa nibaza ko atokekeranya ko n'u Burundi ubushyigikane ihabuzwa ry'imiti kama naho yoba atariko byari bimeze muri kahise. Hanyuma icyo novuga gusa ni intambuko yo gushikira ko imiti yacu yoba itangwa mu gihugu abantu bose bakabimenya canke bakayironka abene gihugu canke ikaba yoshika no mu makungu nk'uko abivuze ati kuko ubuvuzi ni bumwe. Ni intambuko rero dutegerezwa kugenda tuduga buhoro buhoro nk'uko twabivuze kugira ngo icyo kwihereza canke se umuti uje ku isoko hanyuma uzoshike ku rwego mpuzamakungu hariho ibisabwa dutegerezwa kubahiriza kugira ngo dushike ku masoko mpuzamakungu. Ubu rero sinovuga ko imiti yacu ishobora kuja ku masoko mpuzamakungu, ariko ni vya bindi twavuze ati kubwo gukorana neza, kubwo kwinjira mu bumwe mu bufatanye bwiza bwo gukorana n'amakungu, ibyo bintu bizogenda biza mugabo. Ubu sinovuga ngo turashika kuri urwo rugero, muganibaza ko ariyo nzira. Murakoze.
Gukorana n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu nk'uko yabibajije ati mwaba mukorana kugira ngo musangire ubwo buhinga ku rwego rwa Afrika, kumbure ko usanga umengo imico kama iranasa.
Okay, murakoze. Gukorana sinatahuye uko ashatse kuvuga, kuko mu bisanzwe mu gihugu cy'u Burundi turafise imiti cyangwa se ingaburo muti mva makungu zisanzwe zihari ariko zikagira abazikoresha, n'abarundi bariga gukoresha iyo miti kandi bigakorwa byemewe n'amategeko. Nyuma kandi ugasanga n'abarundi bakora iyi miti iyo ngaha twebwe twita ikama y'iwacu atari mva makungu, nayo nyene tukayihereza kandi abene gihugu bose bakayihereza. Sinatahuye icyo gukorana nimba ari cyo guhanahana ubumenyi. Kuko ubumenyi mu bisanzwe tuburahura mu bihugu bimaze gutera imbere hanya tugaheza tukabishikana iwacu. Sinatahuye neza rero uko gukorana yavuze uko, ariko nimba ntamwishuye neza araza kubaza.
Ego reka tubandanye ku murongo, ariko ndakeka ko muri make byo bari bisanzwe bijanye no gusangira ubumenyi n'ivyo bindi bihugu. Kumbure nko mu Rwanda wigiye naho nyene bashobora kuba bafise amashirahamwe nk'ayo y'iwanyu, mugasangira ubumenyi, mugasangira abantu, mugasangira byinshi kugira ngo uwo mwuga wanyu n'imiti kama imenyekane yongere igwire. Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone, turafise Donara cari ku murongo. Ni Donatello wa Yezu. Dona, uraho neza?
Muraho cyane.
Amahoro, amahoro.
Na amahoro.
Duga ku ijambo, Dona.
Njewe iyo ndebye mbona abantu bavuzi gako bakoresha ibimera harimo ababeshya. Ati gute kuko hari nk'igihe umuntu usanga akubwiye ngo avure inyatsi ukagenda nyine akagufata akakubwira ngo bakoroze inyatsi, yarangiza akubwira ngo uragura umuti ngo w'ibihumbi ngo wenda ngo 50 cyangwa 100 na 200 ngo noneho ngo izo nyatsi zigende mu by'ukuri nta n'ikintu aba yapimishije waragukoraho gusa kuko nge byambayeho hari umuntu wabinkoze. Noneho yamara kubikora gutya akaguha iyo miti, ariko urebye nta kimwe igabanya wenda kuko ku buzima rutanga ubayemo.
Ego ukumbure waguma ku murongo, mutumire yarigeze kugerageza kubisigura yuko ubuvuzi bwe butandukanye n'ubwo ngubwo, ariko mushinga ntandizeye umuntu nka nka Dona wo mwishurute.
Ebo ndamushimire Dona Makenga afise nayukuri kuko benabo barahari ni byukuri mbere wanashaka nkuko nari mpejeje kubivuga ko abaganga batandukanye ariko kandi nababandi bakora ubuvuzi kama bakoresheje ya miti cyangwa bya biterwa ntanga miti badakoresha imiyaga nabo barashobora kubamwo abantu b'injyaja abantu batarabanya mwuga abantu biciye amafaranga kandi abo rero ntitubita abaganga iyo turi ko turavuga ubuvuzi kama tuba tugomba kuvuga ubuvuzi kama nyabwo kandi budafatiye kuguca amafaranga y'umurengera hanyuma ngo ureke no kuba utanze umuti ukora hariho uwatanguye abivuga ati hariho n'abantu bagenda bakavuguta imiti ibiti batanazi ugasanga canke batazi n'ibyo bivura ugasanga bariko baherereza abantu babahenda nibaza ko ibyo rero sibyo tugomba kuvuga ku buvuzi kama tuvuga umuvuzi kama akora neza ariko ibyo avuze Dona birahari ariko nibaza ko ababeshi nkabo iyo bamaze kumenyekana nabo barafatwa bagahanwa ariko si uko abavuzi kama bose ari ababeshi nico navuga kuri Dona ariko ibyo avuze ntabesha barahari abasharara ntibabura.
Ego murakoze tubandanye twakira ubundi Pacifique umurindire Pacifique kaze neza.
Yewe neza.
Amahoro amahoro Pacifique.
Ego amahoro.
Tuka ku jambo.
Nitwa Pacifique Murinde. Nirereye mu Rwanda mu karere ka Musanze. Icyambere ndashima ubuvuzi bwa gakondo niko tubwita mu Rwanda. Iyo bakozwe neza kandi biri ngombwa birafasha ariko hari ibintu bigera nko kuri bine ngira ngo mbe navugaho. Icya mbere ni ku bacuruzi cyangwa se abaganga bavura bifashishije iyo miti gakondo. Muri icyo kintu icyo nabasaba ni ukuba abanyakuri bakajya babwiza ababagana ukuri ntabe yabikora nk'umucuruzi kugira ngo imiti imuzeho ayicuruza abone amafaranga ubwo akabwiza umuvuzi ukuri ati ikibazo cyo ku buzima bwawe ni niba kandi abonye adashobora kuba yamufasha kugikemura akamwereka izindi nzira zikwiriye yabinyuzamo kugira ngo ubuvuzi buboneke.
Birumvikana neza birumvikana neza uti ubudandaji n'ubuvuzi ugasanga harimo ububeshi rimwe na rimwe mushinga ntahe ndizeye icyo nyuwo mwishura gute kugira ngo yumve niba koko haba harimo
cyane nshimire Pacifique. Icyo kintu avuze kirahambaye mu bisanzwe akaranga mutima k'umuganga yategerezwa kumenya kwitaho icyo ajejwe mbere akamenya n'intumbero yiwe ategerezwa gushika icyo umugwayi amukeneye ko no kumuvura agakira. Icyo nicyo kintu cya mbere twategerezwa kumenya. Hanyuma ikigira kabiri twategerezwa kuba turi abantu b'imvuga kuri kandi ibyo tuvuga tuba tubizi neza. Ntabwo ku rubuga rwo kuvura ariho tugenda kwigira no gukinira ku magara y'abantu saho gukinira oya, ahubwo umuganga ategerezwa kuba afise indangagaciro canke ibyerekana ko ari umuganga bya nyabyo no gukunda umugwayi ukamubwiza ukuri kandi ukamugirira impuhwe. Umuntu rero wagiriye impuhwe ntuzomubesha. Nibaza ko ariko karanga mutima k'umuganga. Murakoze
murakoze cyane. Ego tubandanye twakira uwundi Marcel ku murongo wa telefone. Marcel uratwumva ikaze neza
cyane. Ndabumva neza mperereye Kigali mu Rwanda. Ndizera namwe Washington DC z'amahoro.
Turashima Imana.
Ndashaka rero kuramutsa umutumire w'uyu munsi namubaza ikibazo kimwe
nande ndabaramutse.
Ego murakoze muhezagirwe. Ikibazo kirimo ikiyumvira ariko kiribuzemo n'ikibazo abantu iyo bariko barakora amapublicite bavuga ko imiti basekuru babo bayikoresheje ari imiti gakondo cyangwa se imiti kama nk'uko mu Kirundi bivugwa usanga abantu babashamadukira bakabashikaraho n'ingoga bagiye kwivuza ariko kugira ngo umuntu ashinge ikigo gikora cyangwa se kivura gicuruza iyo miti usanga hari uruhushya ahabwa n'igihugu ari gukoreramo. Noneho rimwe na rimwe mu kwereka igihugu ibyo azakoresha abamugana akaba ari batuburira, ugasanga imiti atanga aho abamugana inyuranyije niyo yereka abanyagihugu, ugasanga habayemo ibintu by'uburiganya byo kurya amafaranga y'abagiye kwivuzayo, nyamara imiti agiye kubaha ntacyo ibamarira. None rero nk'amwe muba mubirebera hafi nkaba numva ikintu cya mbere nasaba, mujye musaba ko buri mezi atatu atandatu se cyangwa igihembwe bitewe na politiki y'ubuzima mu gihugu ko bajya barakorerwa igenzura kandi rigakorwa mu buryo butunguranye, haba hari abigeze kwivuzayo bakabasha kuba bafite inyemeza byinshi imiti babahaye imwe na rimwe igatuzwa mu malaboratwari bakareba ko imiti yerekanye mu bihe bya bigo bigejwe kugenzura imiti wenda nk'aha mu Rwanda tuba dufite ibigo FDA igenzuriza byose, umuntu akamenya ngo ibi bintu biracyafite wa mwimerere yatweretse cyangwa se yarawutakaje noneho bakaca baryozwa impamvu bawutakaje umwimerere wabyo. Ntekereza ko ibi ngibi byafasha. Ikindi cya kabiri, abantu yo ni inama ntanga ku bantu, ntabwo bakwiriye kugira akarwara gato ngo feri ya mbere yayifatire ku bantu bacuruza imiti gakondo cyangwa se imiti ikama nk'uko mu kirundi bivuga, kuko ntabwo ibyo umuntu arwaye byose ari amarozi. Kandi no kwa muganga iyo umutumye ko ntabushobozi barakubwira ngo simbikira mu baganga ba Kinyarwanda, kuko nabo bazi neza ko umuntu ashobora guhumanya. Ndi ntekereza ko byazaca intege abiyitirira abavuzi gakondo, nyamara ari abatekamutwe bashaka indonke mu banyagihugu. Nuko mbyumva nicyo bitekerezo nari mfite.
Marcel, ko tukigufise ku murongo tubwira muri make ubuvuzi bwa gakondo mu Rwanda hoho bimeze gute, muri make hari amavuriro canke amabutike amafarmasi bakuriramo imiti gakondo aboneka cyane?
Yego, murakoze. Hano mu Rwanda dufite ihuriro ry'abavuzi gakondo rizwi ku rwego rw'igihugu. Iryo huriro rihuriwemo n'abaturuka mu mpande zose z'igihugu, mu ntara imwe n'umujyi wa Kigali, hakaba batanga uruhushya rwo gukora bamaze kugenzura gikora n'uburyo bikoramo. Ariko kandi kubera ko bazwi, ntabwo habura n'abiyitirira bya bintu, kuko bakunze kuvuga ngo abarinzi bajya inama n'inyoni ziri kujya indi nama. Uyu munsi usanga ku maradiyo, social media, hari abantu bavuga ngo tuvura ibi n'ibi, harimo n'ababagana mu minsi yashize hari umuntu batumira ku ijwi rya Amerika nawe asobanura ibintu bijyanye n'ibi. Noneho umuntu arahamagara kuno mubahamagara, arahamagara avuga ngo njyewe bampaye ino miti bavuga ngo izamvura kurangiza vuba ya Kinyarwanda ya gakondo irangira ahubwo inkonyi kurushaho. Ati none ubwo nzabariza gati. Rero ntawe kubariza kuko urumva imisatsi n'ibitanze n'urugero uburenganzira bwo gukora wowe ukagenda nta nyemeza byinshi baguhaye nta shinga nta rugero. Iyi miti n'ikikano hayidoze ntarengwa uvuga ngo abariho, ahubwo hari abantu baza bakabihishamo bagakora ibidakorwa, ari nabo batuma rimwe na rimwe kwizera ya miti ngo ni ya Kinyarwanda bigoranye. Ariko ihuriro ry'abavuzi gakondo riremewe ibiho rirakora, ngira ngo no mu mwaka ushize wari uri kuriho byari n'umunyarwanda akazi yari umudamu, ubu ngubu ntabwo njya ndikurikirana cyane, ariko ubigeze kuryobora nanone hano bigeze kumutumira kuri radiyo y'ishuri rya Amerika atanga ikiganiro cyiza cyane, bariho kandi barakora.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone, turagushimiye Marcel. Reka tubandanye twakire na Joseph. Joseph, uraho neza? Halo Joseph, turi kumwe?
Halo,
amahoro?
Ego,
turakumva neza, duga ku ijambo kibazo canke icyumviro. Halo, ndageka kabazo ka telefone kuri Joseph. Reka twakire Ali Mohamed. Ali Mohamed, turi kumwe, uratwumva? Amahoro, amahoro. Duga ku ijambo.
Nari mfite kerekanye n'iyo miti gakondo,
Ahubwo burya njyemba mbona kenshi kurya miti ibirimo byo kwangiriza amagara y'abaturage cyane.
Ntitwakumvise neza, utigira gute ku magara y'abaturage?
Ntabwo mutubona umwenda niyo kwangiriza. Isuzuma nyine ubuziranenge rero by'uko ifite ubuziranenge, kandi niyo umuntu ariko arayivura ubona bamubwira ati uyikoresha gusa uragura nyine bakakwibuka bamahera bagatwara ibigera kugira ngo imiti ngo wofate ikomoko mba kenshi iyo mbona ari kubiba ahubwo hari nk'ibishoboka leta yari ikwiye kubica nyine hagasigara amavuriro yemewe umuntu yitura bakamutunganiriza bakamukura nyine neza bisanzwe bagahareka kuza baraturenga.
Kuri wewe uvuga ati waragiye canke hari abantu bagenda ntibababwire neza ingene bayikoresha?
Ko bayikoresha kenshi kuko basigaye bayibonza no mu masoko, usanga batonze mu masoko nyene.
Urakoze cyane. Reka kumbure twakire na Joseph aragarutse ku murongo, hama umutumire abishyurira icyarimwe. Joseph, amahoro neza?
Amahoro ijwi rya Amerika.
Urahura komeye.
Ego mwavugana na Manuel Joseph Ndiburera mu mwanya wa Kivuye. Majyaruguru y'u Rwanda.
Ego.
Kibazo ndabaza umutumirwa mbere na mbere manze kumushimira.
Mbakisi cyane, natwe turabashimiye.
Ego ndamubaza ikibazo. Ese iyo bagiye gushaka imiti ra byatsi bakoresha, tumenyereye ko imiti ya kizungu bakoresha laboratwari bapima, batubwira bo bagendera kuki batoranya ibyatsi kugira ngo tumenye ubuziranenge imiti yabo iba ifite, bagendera kuki batoranya inturo?
Urakoze Joseph. Nicyo kibazo, nta kindi?
Icyo najyango kukaza.
Ego duga ku jambo mushinga nahe ndize.
Ego murakoze cyane. Imbere y'uko mvuga kuri iki kibazo gihejeje kubazwa ubunyene, mbanze mvuge kuri iki Ali Mohamed ahejeje kuvuga c'amakenga agira mbere amakenga ateye ubwoba ku magara y'abantu. Ariko Marcel yagerageje kukivuga ko iki kintu cy'ukuba abantu bashobora gutanga imiti ntibanavuge n'uko ikora, bakakira amafaranga gusa, ntibavuge dozaje cyane bavuga makire umuntu ashobora kuzofata urugero. Ko Marcel yakivuze ko ni ba bantu batabura gutesha agaciro umwuga, ugasanga bariko barawukora nk'abantu batawuzi cyane batanawuzi nyene, hanyuma gacusanga nibyo biriko birasubiza inyuma umwuga, bigatuma n'abantu bari kwitura ubwo buvuzi batabugirira icyizere, kuko nushobora kwemera gusubira ahantu wamburiwe ahubwo urahahunga. Nico gituma rero nagomba kuvuga ati abo basharara barahari, ariko ndemesha Muhammad ndamubwira ati n'abavuzi kama babanyamwuga banyabo barahari. Nibaza ko Muhammad yari yakivuze, ariko nari nshimye kugisubiramo. Hanyuma uyu izina ryancitse gato y'Uburera nawe abajije ati mbega iyo muja gusoroma ibyatsi mwisunga iki kugira ngo murisorome? Nukuri nibaza ko uyu muntu abajije ikintu gikomeye. Mu bisanzwe hariho intambuko nyinshi zo kugira ngo umuti utegugwe neza hanyuma ugere ku rugero rwo kwiherezwa. Intambuko imwe mu ntambuko nyinshi zikenera gukogwa, icya mbere coco ni uko dutegereza gusoroma ibyatsi tuzi ko bivura ku ndwara runaka. Icyo ni icya mbere tubanza kubimenya. Icya kabiri ni ukubisoromana isuku, kandi twisunze amasaha bitegerezwa gusoromerwa. Hanyuma icya gatatu ni ukubitegura neza kandi bikabandanya biteguranwa isuku, hanyuma bikageraho byiherezwa bari mugabo byagumye muri ya suku. Nibaza ko cozoba ikindi kiganiro kubera umwanya ari muto, ariko ubanza gusoroma ibyatsi ari uko wabanje kuba ubizi. sinzi ko nishuye neza murakoze
ego mego macane nivyo koko umuntu asoroma ivyazi hama akabihingura mu buhinga bwe bafise ariko kandi hariho muri imisi tugarutse ku kibazo cibibazi imisi maze imisi bivugwa biba mu gihugu cy'u Burundi kumbere no mu bindi bihugu biraba aho abantu bavuga ko barozwe bari yishano ivyo mu murabibona kenshi cyane cyane aho muherereye ngaho mu cibitoki abantu mubafasha gute barabitura ku bwinshi kuko biravugwa cyane bimaze kumbere imyaka itari mike ubiguma vyiyongera abantu bavuga ati bahandoze bampaye isumu bampaye uburozi ugasanga arituye kwa muganga arituye mu bapfumu arituye mu buvuzi kama ibyo mwe mubivuga kwiki mubivura gute
murakoze cyane ikintu cy'uburozi ni kintu kigoye kwemeza canke kigoye no guhakana kuko kenshi na kenshi uza gusanga n'umuntu arashobora gufungura n'imfungurwa ziwe kandi yemera akazifungura nabi zikamugira kingaruka nabonye ico maze kubona coco no kwemeza nuko ahabaye urupfu hama impfane nico gituma ubu nabantu bake bashobora kwitaba imana batagirizwa ko bapfuye bazira amarozi ubu rero nta mvuzo gihari ariko ni cyo nashaka gufatiraho mu kuvuga rero nti uburozi suko ubutamye buhari kuva kera sino buhakana ariko kandi sino kwemeza ngo uburozi ngo bumeze kuko jewe ntabwo nzi ariko icyo nuko hariho ibyatsi bishobora gukora bigwiriyemo amaside ushobora kurya ugasanga byo ubwabyo byakubereye uburozi hari nibindi by'antibiotike ushobora gusanga binetarariza canke se bishobora kwica imigera ya bya byatsi ibindi uko rero niko ibintu bimeze iyo umuntu bamaze kumubonamwo ibyo byamuteye kuba umubiri wagize ihungabana hategerezwa kwazwi neza umuti ushobora kwica bwa burozi bwavuye muri cyakintu kuko no muti ubwawo ushobora kuba uburozi ku muntu ushobora kunywa kinini ugasanga banywe izirenze zikaba uburozi kuri wewe ibyo rero byose bisaba ko ugiye kwa muganga baraguha umuti ushobora gukaruma bya bintu ibyo byose no bivuga uko sinokwemeza canke ngo makane ibyo by'uburozi mugabo uko bimeze kose umuntu ategereza kumenya ibyo ashobora gufashisha umugwayi aje amwitura afise bene ico kibazo murakoze
tugaruke ku kibazo cyo guhingura imiti kama n'ububiko bwayo mbega ububiko bwayo bumeze gute ko kumbure imiti ya none usanga bayashira muri frigo usanga bayashira ahantu hatandukanye kugira ngo bayibike neza igume meze neza imiti kama turabona kenshi bari mu macupa mbega ntayo bikeneye kuja mu bubiko bwa frigo biba bimeze gute
murakoze musanzwe imiti dukoresha iri ubwoko butandukanye hariho imiti ishobora gukoreshwa ari amazi cyangwa kudandazwa ari amazi ikaba yahinguwe ku buhinga bw'uko ishigwa mu macupa ishobora kubikwa umwanya urenga umunsi umwe no kuvuga ko ico gihe uwo muti utegerezwa gutegurwa neza ugashirwa mu icupa rishobora kuburinda na cane cane mbashe nk'akarorero itegurwa ry'uwo muti ritegerezwa kuba ryakorewe ubuhinga bw'urukurikirane bwo gutegura ico no kwita imitobe kama bagakora ico bita pasteurisation canke conditionnement y'umuti bakawuha n'ikiringo uzomara kugira ngo baze bawutange ugifise agaciro ico gihe rero sicupa ryose uzopa uko utekeyemo kandi nibaza ko abazikora bose baba bafise uko babyize hari n'imiti y'amafu imiti y'amafu nayo ifise uko itekegwa na cane cane ku buhinga bwo gutekera mu macupa ni byiza gutekera mu macupa atabonerana ku buryo izuba ryatse ridashobora gushikira wa muti nke umuco udashikira wa muti nibyo byiza niho umuti ushobora kugira uburambe no kuwubika kandi bakawubika ahantu izuba kuko bishobora gutuma iyo miti yononekara kandi ikabikwa ahantu heza hakorewe isuku ibyo rero ni bimwe mu byo navuze ku ntambuko z'uguhingura iyo hageze no kudandaza hategereza kubandanya bari abajyasu kujya umuti ko ritunganijwe neza naho ubikwa kugira ngo umuti ubandanye uringira kamaro iyo umaze guta gaciro naho umuntu ategereza kuwukuramo akawuta kugira ngo ntuzoshobore kubangamira yamagara y'abantu nk'uko twatanguye tubivuga murakoze
murakoze cyane turiko turaja ku musozo w'ikiganiro kumbure tuvuge gato kubijanye n'ibiciro by'iyo miti mukora kumbure nababagereranye ko bamushobora kuba muri abapfumu mukoresha amafaranga kuko abapfumu bakoresha ibintu bitandukanye kuko mubizi hari abasabanguza n'inkoko zaniki mwebwe amafaranga nangahe musaba iki kugira ngo mutange iyi miti kama itakunze kuboneka cyane n'amafaranga nkangahe nko kumuti
urakoze cyane mbere yuko ninjira ku by'ibiciro by'imiti nagomba mbanze mvuge ku bagwayi twakira ubuvuzi kama abavuzi benshi tuvura abanyagihugu canke se abenegihugu mugo ugasanga ingwara nyinshi tuzivura atabipimo twebwe dukora ica mbere abagwayi baratwiganira uko bagwaye iyo wumvise ari ibintu udatahura kuko hari igihe umuntu azaka kubwira ati yewe iyi ngwara ndayigwaye ukabona ko ari ingwara iboneka nk'ikivyimba ibintu bigaragara ukabona ko ari ibintu biboneka hari n'izindi ngwara ziba zishasaba guca kubipimo tubatuma gukoresha ibipimo kwa muganga hanyuma bagaheza bakaza tukabakira tukabavura twisunze ibyo babapimye kwa muganga nico nashaka guhera ko hanyuma ku kintu kijanye n'ibiciro canke se amabeyi y'imiti mu bisanzwe abavuzi kama ntibagira ibiciro bimwe usanga bamwe bafite ibiciro byabo bivanye n'uburyo umuti wamugoye kugira ngo umushikire naho twavuze ko harimo abagerageza kwicira amafaranga ugasanga n'ibitabazimbye barabizimba ariko mu bisanzwe umuti ubushingiribeyi cyangwa igiciro bivanye n'uburyo uwagutwaye kugira ngo ubushikire hanyuma rero ukagerageza kubona inyungu atari y'umurengera natwebwe imiti tugurisha ntabwo iziyimbye abantu bose barashobora kuyigura kuko iri ku biciro byoroheje sinzi ko twakugira ngaha mugabo uko bimeze kose ibiciro byacu ni ibiciro biciriritse kugushinga ibiciro umuvuzi kama yisunga uburyo umuti wamutwaye murakoze
mu masegonda make dusozera inzitizi zoba ziri muri uyu mwuga wanyu n'inkizihe muri iki gihe uretse utiranywa n'ibindi izindi nzitizi mwamuhura nazo n'izi
murakoze cyane inzitizi ya mbere novuga ko ari iyi y'ukuba twitiranywa kuko abasharabata babaye benshi nk'uko mwari muhejeje kuyivuga iya kabiri ubuvuzi kama muri Afrika ndeka mvuge muri Afrika ariko cyane cyane mvuge mu Burundi ntabwo buraronka abantu bashobora kubufata mu mugongo ngo bwongere bumenyekane kuko bavye ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira amagara y'abantu ku isi OMS rirerekana ko rifise ubushake bwo gufasha imiti kama kugira ngo nayo ishobore gukoreshwa mu bihugu byacu nk'uko bikoreshwa mu makungu biragaragara rero ko dukeneye abafata mu mugongo ibyo bisata uhereye ku rwego rw'igihugu ukamanuka gushika ku rugero rwo hasi kugira ngo dushobore guteza imbere ikindi naco novuga nk'intambamye nuko ibitegwa kama canke ibitegwa ntangamiti biriko biracika kubera ihonywa ry'amashamba aha naho hategerezwa kubaho ihimirizwa nk'uko igihugu cha maci bikora mu mugambi yewe Burundi urambaye mu gihe hategwa ibiti hagategwa n'ibitegwa ntangamiti bigasubirizwa ku buryo dushobora kuronka ibiti dushobora guhinguramo ya miti nivyo noba ndavuze muri byinshi bivuze mugabo ibyo bishoboye gushigwa mu ngiro n'ibindi byo ziraho murakoze
murakoze cyane gose yo ku murongo wa telefone yari mushinga nahe ndizeye Salomo umuvuzi kama akongera akaba n'uwikorera utwiwe mu entrepreneur mu gihugu cy'u Burundi yigiye ivyo tuganiriye mu buhinga bwo kuvura muri Eden Memory Research Center mu gihugu cy'u Rwanda ishira mu gihe urikorera mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi turashimiye n'abanyonyi bishwe rya Amerika babandanye guhamagara bashikiriza ibibazo n'ivyumviro n'abari ku murongo wa Facebook nk'uko bisanzwe ndashimiye na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na Peter Handley ariko aramfasha nawe nyene mu binga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Tangisha kandi abashimiye mwese, mugira umunsi mwiza.